Abarundi bavuga ko bahohoterwa bakibwa bagakubitwa ndetse bakanafungwa benshi baba bagiye gukorera amahera aho barima mu mirima y'Abatanzania. Twabaje bamwe mu Barundi baherutse kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania nyuma yo kurekugwa mahohero aho bari bafungiwe muri Tanzania. Baratubwira uko bimeze.
Kwinjira biroroshe, kwinjira birashoboka bakakureka ukinjira, ariko bakubonanye izo kibare bakagitabura kugira ngo baronke uburyo bw'ukuntu ubakorera mu mirima yabo, kuko bafite imirima minini minini bagashaka ko ugenda ubakoreye. Babanza kugufunga bakagushyira mu igereza kugira ngo bagukoreze uko bishakiye, uzoveho umaze ayo mezi y'igifungo bagukatiye.
Twebwe barazi no bafise amakinga, twe tugenda hariya amakinga tuyafise bakatwa kagasigara hariya mugabo, twebwe bagenda n'amakinga bayasubirana inyuma atana kimwe bazwe. Twebwe ubuno naho bugiye mu isoko bagufata kuri umurundo ukambuga ibyo ufise, mugabo bagiye baratembera bakagenda.
Abo Barundi barafite icyo basaba abategetsi b'u Burundi.
Leta y'u Burundi yarikwiye gukora ikintu cyo kuvuga yuko bavugane n'Abatanzania kungene Abarundi nabo bagiye hariya ntibabafate nabi nk'uko Abatanzania ngaha baza ngaha iwacu ntitubafate nabi.
Nukuri uburundi butize ikibazo cy'abarundi babemererewe nabi muri Tanzania n'ukuntu Abatanzania bidegenza mu gihugu cyacu. Nukuri ni ngorane. Twarababaye, twarabaradufashe nabo n'umutanzania ahoraza mu gihugu cyawe muhuriye nko mu gihugu cyawe wowe mufata nk'iki, nabo barabe n'ukuri ukuntu badufashe, kuko Burundi na Tanzania ni igihugu kibanye, turakirondereramo nabo bakakirondereramo, none badufashe nk'uko tuzogiranira imigenderanire gute?
Niyo nkuru ya Itisia Mustanero wa komine Mabanda mu ntara y'Amakamba. Abo Barundi birukanwa baca avuga ko Abarundi bafatwa babatavya ngombwa bafise.
Igihugu cya Tanzania kigimba igihugu cy'u babo bashabinjira uko nyene atapapuro na rumwe rwo kuba mu cyo gihugu bafise, bakitorokera gaca ku mipaka nabo nasanzwe ari ku mipaka Ruyigi cyane cyane na Rutana na Cankuzo na Muyinga baragiye guca amafaranga, hama nabo igihugu cyose kibicungera kumva z'umutekano baragira imisako nyene bagasabana n'abantu babayeho batarabene igihugu baho ata pasiporo ata rese pase umva atakinda kimwe kibaho uburenganzira bwo kuhaba, bagasaba birukana rero bo barone babanza gufungwa, abonye baba bagiye kuhaba babanza guca mu gasho hajya mwajya mwabonye ari mwafunze amezi atandatu yose.
Niyo nkuru ya Itisia amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bama baja kuvugana ico kibazo n'abategetsi ba Tanzania.
Turagendera mbere menga ari mutegeko wa kabiri twaranagiyeyo, turabasanire ku mpaka turabiganira ko turavugana ibibazo n'izo bantu bagenda bagatata agahembo baronse, ariko ni bya bindi nyene natwe gwe cyase ko twovyemera cyane nta gihugu cyokumera yuko aguma hari uja n'uruza rutakontoroye. Baragiye bati basi baje ni bafume baza bace muri komine mubandikira urupapuro mutwandikire twamwandikira mustanteri wa hano dutume basitume nabukiye kwitumye ati bari mujya muhana baraje kubaca amafaranga. Batubwiye bati ngo nezo Barundi rero umuheruka ari hano bon aho kumufasha duhanye ni komine twabuhirwe iri mu ntara ya Kigoma. Uheruka baraho nyene muri Buhigwa Himanyopu hafi ahantu bisa mu Gitambuka nyene hafi na hafi ariko barakorera ahamaze nk'amezi abiri akira ko narenga amafaranga ya mbere aca yunguza ubona umubonera Kigoma umubonera Dar es Salaam umubonera Nzega ahantu hose uko bahehe urumva rero babafatiye hatari ku mupaka ntibona ntikoza no kwisigura ngo bikunde.
Ariko kandi muri abo Barundi bavuga ko bahohoterwa harimwo n'abavuga ko bakwa impapuro sinzi ko ari rese pase abapolisi bagaca bazitabura ico kibazo murakide
ivyo biti puro ni na karese pasa kimise 15 ako nyine no twita ujirani mwema urumva rero ugafise bararengeje maze y'ukweza meza abiri ni ukwemere.
Niyo nkuru ya Itisia aremeza ko umwana w'u Burundi na Tanzania wifashe neza, kandi kwa abo Barundi kenshi bambugwa n'abasuma iyo bariko baca mu nzira z'ikinywabi. Imakamba mu manuko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.